mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazindongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ara uri ku moto bica bihagara kubera igende guceka ntushubira kucyumva ushubira kucyumva cya bakururukije nyene winjira bitatu
uyu numwe mu banyagihugu wo ku mutumba wa Masha turi muri commune mu Rwintare ya Cibitoke mu Burundi avuga yuko ikibazo cyo kutaronswa amavuriro aho bari kibateye ingorane abatibarukiye mu nzira bapfira mu ngo muraza kuvyumva handi hato muraguma ku maradio yanyu ariko none abajeje intwaro bo babivuga kwiki
igiti gice abantu bahivurira bari hagati y'2007 n'amajanatanu gushika ku 10,000 kuri centre de santé turabye rero abantu ba muri Masha abo bantu ntabahari bisigura yuko duca dufatanya imicumbi ibiri yegeranye mugwi Masha kugira abantu bakwiye abagacacu bahivuriro ryiza
iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato nayo mu ntara ya Ngozi iri mu gihugu cy'u Burundi nyene abahungutse bagiye kumara indwi zitatu batagira uburaro ni mukanya mu kiganiro iwanyu mu ntara ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko mu vyegeranyo bitandukanye byashikirijwe n'ibiro by'ishiramwe mpuzamakungu ONU bijejwe agateka kazi na muntu abajejwe amatohoza ba ONU bavuga ko mu bihugu by'u Burundi na Sudani yepfo hahunyanzu rikomeye agateka kazi na muntu abakoze ivyo vyegeranyo bagasaba bashimitse ko abahohotewe batunganirizwa komisiyo ya ONU irabivye agateka kazi na muntu muri Sudani yepfo isigura ko abanyagihugu bama bagizwe ivyibare vy'imirwi yabitwaje birwanisho hamwe nabi chanyi bakama bakoze ivyaha bitagira izina bitigera bihanwa isaba impande zose zishamiranye kubahiriza amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko mu mwaka wa 2015 kurundi ruhande batatu mwagize komisiyo ya ONU ikurikirana ikibazo cy'u Burundi bavuga ko atakirahinduka mu bijanye na politiki umutekano ubutunzi iby'imibano hamwe n'umuzi agateka kazi na muntu kuva hashikirijwe raporo ku Burundi mu kwezi kwa 9 komiseri Françoise Hampson wo muri uyu murwi avuga ko abanyepolitiki batabwanwe n'ubutegetsi amenyesha makuru hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu bakiri mu buhungiro abandanya asigura ko bamwe mu bashira hamwe ya societe civile bakiri mu Burundi batekewe n'ubwoba kuko bavuga ko umwanya wari we wose bashobora gufatwa ambassadeur Renovata Abu aserukira Burundi muri ivyo biro vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu yamirira kuri iyo raporo akavuga ko ifise aho yegamiye kandi yakoreye ku binyoma ku bijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Abantu bashika kuri 40 ni bamaze kumenyekana ko bishwe kuva kuwa mbere mu ntureka zifatiye kumoko mu buraruko bushiruseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati ya bungere bo mu bwoko bw'abahema hamwe n'abarimyi bo mu bwoko bw'abalendu ivyo bikaba bishikirizwa n'umutegetsi muri ako karere yabitangarije ijwi rya Amerika ejo ugutana mu mitwe hagati y'ubwo bwoko rero bw'abahema n'abalendu kwari kwarahagaze kuva aho habereye ubwicanyi mu myaka y'igihumbi 1999 gushika mu myaka y'2007 aho ibihumbi by'abanyagihugu bahasize ubuzima abategetsi muri ako karere hamwe n'abahurukiye mu mashyamwe adakiranira inyungu za politiki barananiwe no gusigura intandaro y'ubwo bwicanyi ariko bisa n'uko bafise inkomoko yo kurwanira ubutaka hamwe no kubura abategetsi bashobora kubaja hagati Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muce ku rugagwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vw@akaburungu.com abari ku mutumba wa Masha mu ntara ya Cibitoke mu Burundi n'abari Ngozi murashobora kwesha Facebook yacu ni kuri VOA radio yacu ijwi rya Amerika ribahaye ikaze
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Anyagihugu ku mutumba wa Masha turi muri commune mu Rwindi ntara ya Cibitoke mu Burundi bataka basaba kuronswa ivuriro ribegereye abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko ibitsigira by'abavyeyi barukira muhira n'impfu zifatiye ku bukene bw'ivyo vuriro vyabaye ndanse mugenzi wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse yanyarukiye ku gatumba ka Masha kuducukumburira ino nkuru
Umutumba wa Masha numwe mu mitumba igize commune Mugwi yo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu Abanyagihugu baho bavuga ko ukubura ivuriro kuri uwo mutumba wabo bibatera ingorane zitari nke ni mu gihe mu kuja kwivuza bibasaba kujabuka ku mavuriro yo ku yindi mitumba nko ku ivuriro riri ku mugwa mukuru wa komine Mugwi canke ku mitumba yo mu makomine ya Rugombo na Buganda aba banyagihugu bavuga ko ukwashika bagira urugendo rw'amasaha abiri mu gihe batarenze aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga uko bacumukura nk'ingwara ibafasha igihe cy'ijoro
urabona nk'aho bufashwe n'ingwara wa mwijoro ni kwemera udapfuye n'imaneka gukingira ukazaje kwa muganga bukiye
nuko ubu tworohewe kubera dufite akabarabara tutararonka akabarabara byaratugora cyane kubera twikora ku nderuzo ariko ubu amaterambere atanguye kuza buke buke turikora ku gapikipiki naho baduca amafaranga menshi cyane baraduca ibihumbi cumi ku muntu muri nka batatu bashaka babaca ibihumbi mirongo itatu nyine umurwayi kubera barembye cyane umwe arashobora kujya imbere umurwayi akajya hagati ubundi nawe inyuma tukagenda duhagati umurwayi kugira umurwayi ntahure n'ingorane
urumva rero nk'iyo turataye gihari udusanga bibaye ibindi bintu
n'abakenyezi bibungenze bavuga ko bikora ku ipikipiki igihe hageze kujya kwibaruka ariko rero umwe mu bimirije kuja kwibaruka avuga ko ubwoba butabura kubwo kuba kure y'ivuriro
ndagendera ku moto ugasanga nyene umwanya muto ara uri ku moto bica bihagarara
igise gica gihagarara
gica gihagarara
kubera igende guceka nusubira kucyumva usubira kucyumva rya bakururukije nyene winjira ibitaro n'ubu bwoba buranyije hamwe nasi nkiva hakumbuka kubera ngira ngo urabibona nawe muntu basho ubwo baburari cyakose rero
kukaba nkako ubwo bwo babufise ifatiro urongoye umutumba wa Masha avuga ko hari umukenyezi aheruka gutwagwa n'uruzi muyira ariko aja gupimisha imbanyi ku ivuriro ryo mu Cibitoke riri muri komine Rugombo ihana urubibe na komine Mugwi cyongeye uyu mukenyezi atubwira ko hari n'impfu zishika batarashika kwa muganga
ariko barakunda kugira ingorane ugasanga nk'umubyeyi afatiwe mu nzira kubera kwa muganga habaye kure ugasanga ingorane ziba ingorane kandi yakubyara neza ariko dusanga cy'ubyara umwana yapfuye cyo ugasanga nawe umubyeyi we birajanye n'iyonda kubwo abaganga babaye kure
nka wewe ndabona uri bungenze
yego
uzogenda hakiri kare kuburara mu hakiri kare kubwira izogufata ari yuri
kubera indi tazi igihe ubwo bivuke ariko kubwira ngo ugiye kare ugasanga igihe cyageze
Izindi ngaruka zijanye n'ubu bukene bw'ivuriro ku mutumba wa Masha nuko hari abakenyezi bavuga ko bibarukira mu mihani wabo
ntajyewe nk'Imana irangirira ubuntu iyo ntaroshye moto nzarira muhira kuburyo nyene mba nabuze uburyo bwo kushikana kwa muganga
bihora bigenda neza
bihora bigenda neza nyene nk'uko bavuga gucyo ngo umubyeyi ntibamwakira agiye gukingiza ndagenda nyene tukashwana n'abaganga ari ku buruhiro bakangirira ikigongwe bakanyakira umwana bakamukingira
ku bagwayi hari abavuga ko batacirirwa barafata ingendo baca kwipimisha kwa muganga uyu mukenyezi atubwira ko simbira mu iduka ry'imiti kigenga riherutse kugurugwa kuri uwo mutumba
twahora rensha twiruka kwivurira gimungwe ariko ubu ucugenda kuri farmasi yo kumugondi ucuronka imiti n'ingogo kahicumana
Muntwaro nibemeranya n'aba banyagihugu ko hari ubukene bw'ivuriro ku mutumba babaye ko umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mugwi ajeje intwaro n'imibano niyo buhungiro Salvatore avuga ko uwo mutumba wa Masha wafatanijwe n'indi mitumba kugira ngo igitigiri gisabwa n'amategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS gikwire
bagaca baraba ikintu bita air d'attraction kuvuga
igiti gica abantu bahivurira bari hagati y'ibihumbi 700 n'amajana 5 gushika ku bihumbi 10 kuri centre de santé turavye rero abantu ba muri masha abo bantu ntabahari bisigura yuko duca dufatanya imicumbi ibiri yegeranye mugwi masha kugira abantu bakwiye abagacha tubahivurira bisigura yuko ku karere twabajije batubwira yuko atavuro ryo hari koko amavuriro barabiri yegeranye gacusanga rimwe naco rimaze
ariko rero abanyagihugu bavuga ko habaye ikibazo nyabuna cy'ukubura itongo ryo kubakamwe ivuriro umukuru w'umutumba wa Masha Nibandetse Onesfor avuga ko abanyagihugu bariko baragerageza kwigurira itongo mu ntererano yabo ariko ntivyakunda
twarigeze no kugira igikibe dushatse kubaka twatangiye gutoza amahera umuntu twatumvika ari katuye ikibanza arangara hakeneye gazuhangurira imigambi ico gihe ivuriro cya muri ku mutumba wacu cyariubaka ku mutumba wa Maneke hashize imyaka itatu ikibanza kimaze kubura n'amafaranga make yari yatozwe cyasubizwe
uyu mukuru w'umutumba wa Masha abandanya avuga ko uyu mutumba arongoye uharugwa ko abantu bagera hafi ibihumbi 27 mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse yarakenuye tuvenga aho mu buraruko bw'u Burundi dukubitire mu bumanuko neza na neza muri komune ya Marangara y'intara ya Ngozi ku mitumba itatu hivugwamwo abanyagihugu baherutse guhunguka bamaze indwi zitatu batagira aho bakika umusaya amahema yabo yasambuwe n'urubura ruherutse kurwa batabaza basaba kuronswa aho barara ariko mu ntwaro bavuga ko bikigoranye bahamagara abagira neza kubagaruka ko menyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze aradufite ibindi kwino nkuru
ubwo rubura ruherutse kugwa mu gace ka komine ya Marangara y'intara ya Ngozi gaherereye ku ruzi Akanyaru rugabura u Burundi n'u Rwanda rwakoze ku banyagihugu bose abaheruka guhunguka bo bakavuga ko rwaje gusongera isi aba twabasanze ku mugwa mukuru wa komine ya Marangara
dufise ibibazo by'uko twahungutse tuvuye hanze hanyuma tumaze guhunguka bari baduhaye indya z'amezi atatu none zaraduheranye hanyuma rero hirya rezo naho urubura rwanduruka ruratera ku mutumba w'iwacu nta n'ikintu na kimwe cyahasigaye ku mutumba wo mu Kidobori ubunyene turifatiriye amashitingi bari baduhaye yose yaratobaguritse kubera urubura ubunyene twaje tujya gupangisha nyine mu nzu y'ishyirahamwe
biharage twateragiye byaragiye umuceri wose warajyanye n'uruzi amazi nayo twari tubamo amahema bari baduhaye urubura nyine rwaratubaguye kubera byagwa ari ibintu binini binini by'amabuye nyine byaratemba no mu ibarabara n'agatoki ntituronka nako dusima kugira dushire mu mboga ngo tutugeka n'imboga ntituzironka kubera nyine biharage byahetse
keretse ko induhuro batekerewe y'amezi atatu yabaheranye n'abari bayikoze ko bari biteze kubukura mu cibo bari mu mwiheburo
kwashoye twari twarahunze nke tumaze guhunguka gye bihage twese twabiteragiye bisagutse kubyo bari badufashije tuza turaje abo nta n'intete nimwe twari tugisigaranye kwa twari twabimariye mu ipfu kugira tuze turabikina cyose dufunga mu misinde
tumaze gushije none badufashije injya za mezi atatu hanyuma none izo njyara zaduheranye n'utuntu twese ngo twafashije guteragira uduharage dukeya two kusoroma nyine udutonore nyine urubura rwakeruza nyine urungana nk'amabuye kwakeruza rwose turatsindagira imiceri n'ibiki ntituronka naho dusumira rero
baritabariza kubashobora kubagarukirako
bisaba yuko botufasha boduha agafashanyo ko kugira turabe ukuntu twogaburira abana natwe ngo tukajyako nayo mazi yasambutse kubera yuko turi mu nzu y'inkwe y'ishyirahamwe kandi akanya n'akanya tudashobora kumenya ukuntu ishyirahamwe ishobora kudusohora muri iyo nzu
nk'uko bari batwemereye yuko bazoduha indya z'ayandi mezi atatu asigaye rero nasaba yuko n'ukuri bodufasha kugira ngo babinyabutse kuko nta n'ikintu na kimwe dusigaranye bakaduha n'uburaro kabisa baba batigiriye neza niyo botwongera n'utundi dushitinyi tukongera tukubaka utundi duhema baba bakoze kuko ubu umwanya n'umwanya nyir'ishyirahamwe rishobora kudukura mu nzu yabo tubuze amafaranga tubari
ibivugwa n'abo banyagihugu biremezwa na musitantire wa komine Marangara Emmanuel Ntashosanze
muri no minsi muri no komine yacu nyene haradutse imvura nyinshi cyane yaraguye mbere aho hari havanzemo n'urubura ku buryo ku mitumba ya Kidobori na Chongori na Masama iyo ni mitumba cyane cyane twabonye urubura rwimonogoje cyane rurakubita nko kumengo ni nk'umuntu yazanye inkoni agakubita kubiterwa no kumazu kuge twabonye uko nokuri nakamutwotera abantu bose bashobora gufasha kwe iyo mitumba nokuri urubura rwarakubise cyane
mu gutabariza abo arongoye bose muri rusangi musitani wa komine Marangara aragaruka kubaheruka guhunguka
umva rero hamba vuyabo hacahazamwo abaheruka guhunguka bava kuri iyo mitumba nyene kuko kuri iyo mitumba niho harimo imihana iheruka guhunguka nayo nyene twabivugira mugabo muri rusange ni bose mugabo nabo abantu bahungutse cyane cyane yuko batarose n'abantu babahama bati ko kera haseri aho ritanga amabati cyangwa gatanga uburyo bwose bundi bukurikira kumuntu aba yahungutse abare nibo bataronse ari baca baje rero muri iryo sanganya no bwa kari sanganya cyangwa ubwo rubura rwaguye rwonora imirima n'ivyo byose
tubamenyeshe ko abahungutse bitabariza baje baturuka mu makambi y'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania muri komine ya Marangara y'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi ry'Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze, mu gihe rero abo bahungutse bashikira muri ntara ya Ngozi bugarijwe n'ubukene bw'uburaro muri rusangi, impunzi zose zarabuze aho zishikira kuko hariho nabemeza ko bariko baratandukanywa n'imiryango yabo ku mpamvu yuko amakambi ariko aruzura. Tubibaza umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse.
Mu makambi y'impunzi yose ya Mukorane nta mpunzi zishakirwayo. Yitwa yuko yacakira impunzi ni kambi ikavumu ntara ya Cankuzo yubatswe ubwa nyuma mu 2013 gusa ku bw'igihugu. Muri iyo kambi mbere yuko bahagarika kwakira impunzi, igitigi cy'abayo cyari cararenze ku bitigi yari itegekanya kwakira. Jean Bosco Nduwimana ni umuyobozi nshingwabikorwa muri ONTRA, ikigo cy'igihugu kigeje gukingira impunzi.
Mu bisanzwe ibibanza dufise byanarengewe, abo twahora twakira bose shasha twabarungika mu kambi ya Kavumu, nayo murabona yuko yamaze kurenza ibitigiri. Iyo kambi ya Kavumu kugeza kuri uno munsi igeze ku bantu bababa 17,636. Yari igenewe abababa 15,000.
Gushika kugerekeza 18 ukwezi wa kabiri umwaka w'2018, ibitigiri by'impunzi ziri ku butaka bw'u Burundi ONTRA yari igeze ko byagera ku 74,000 n'abagenzi 50,000, zikaba zigwiriyemo cyane Abanyekongo. Zimwe muri izo mpunzi zingana ku 30,136 za mu bisagara bitandukanye biri ku butaka bw'u Burundi, abagera ku 41,000 n'abagenzi 686 baba muri aya makambi y'impunzi yuzuye. Hariho rero n'izindi mpunzi zitararonka aho ziba ubuzi mu makambi ifata kibanza, ayo nayo na tatu. Iya mbere ni kambi y'impunzi iri Isongore mu ntara ya Ngozi mu raruko rw'u Burundi, rimwe abantu 689. Iya kabiri ni Inyabitare iri mu seruko rw'u Burundi mu ntara ya Ruyigi ifite impunzi 47,000. Iya gatatu ni kambi ifata kibanza iri ku Makombe mu ntara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi, rimwe abagera 172. Iyo kambi rero n'iyo cya Amerika ryagendeye iri muri komine ya Rumonge ko kuri metero iri munsi ya 10 uva mu gisagara, ni hafi y'ibarabara riva mu Rumonge rigana intara ya Makamba. Ubuzima izo mpunzi zibayemwo ntibworoshe nkuko twavyiganiwe na Kanduru Redi aseruka impunzi z'Abanyekongo ziba muri iyo kambi. Tumusanze iruhande y'ihema aryamamwo yicurikiriye.
Maisha ni magumu kusabu hapa watu wanalala chini. Maharagi na ugali
ubuzima tubayemo ni bubi, twara hasi tufungura ingimwe ibiharage n'ubugari bw'igikuru, abantu baracibwamo, amazi baratugerera tuvuma ku masaha kandi wacu twabona uko dushatse, abana ntibiga kandi wacu bari
watoto hawasomi na nyumbani walikuwa wanasoma.
Izo mpunzi zironka umwe wese ku kiringo cindwi ibiro bibiri n'igice z'ibigori n'ibiro bibiri n'igice z'ibiharage, amagarama 25 y'amavuta hamwe n'amagarama 5 y'umunyu. Ariko rero kiretse kubaho nabi, ikindi kiba baragishinga nuko baratandukanye n'imiryango yabo. Amedi Sadiki ni umusore w'imyaka 16 yatandukanye n'abavyeyi biwe akifuza
hajiwe mbona panga baramaze kujari Kavumu, ariko ndikumwe hangayika hano naho mfungura sinakora ivyumviro vy'abavyeyi. Isa uni ntware hariya niho nogira amahoro.
Aba bakenyezi babiri abana babo bajanywe mu ikambi y'impunzi y'Ikavumu buzuye agahinda kuba bari kure y'abana babo.
Ise abana babiri n'abandi batatu bari mu ikambi y'Ikavumu nibo batanguye gushikayo batwawe n'ababanyi, nta n'umwe bafise abitaho. Sinzi nyene babayeho, nifuza ko mwakijana tukaja kubana n'imiryango yacu. Nta mahoro fise iriya fise y'utwana tw'imyaka 4, nta n'umwe dufise atwitaho kandi ari jewe nyina uwo kutwitaho nanje ndaha.
Mu kigo cy'igihugu kijeje gukingira impunzi ONPRA babwije ibya Amerika ko iyo ngorane itari mu ikambi ifata kibanza yo ku Makombe gusa, ariko bayihuriye ko no mu yandi makambi y'ifata kibanza, bakabizeza yuko bushayi murigwa mu ikambi nshasha iko yategurwa Jean Bosco Nduwimana.
Mu bisanzwe abantu basaba ko bokwegera imiryango yabo imaze gushikanwa mu makambi sabakirimwe mu kigo cy'ukwakira impunzi cy'imakombe gusa. Hariho n'abandi ibikorwa byaratanguye mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu, iyo kambi ishobora kuronka abantu ba mbere bayirungitswemo. Abo basigaye mu masantre de transit mbere n'abarenga ko mu makambi bakiriwemo dushobora gusha dutangura ibikorwa byo kubashyira muri iyo kambi shasha.
Ku butaka bw'u Burundi hari impunzi z'abanyarwanda zirenga 1,200. Abaharugwa 900 baba mu bisagara nayo makambi y'impunzi y'ikambi ya Kavumu niyo yitwa yuko irimo benshi iyo nayo ikabirimwo abarenga 200 gato ku makombe mu ntara ya Rumonge bwo kugihugu Federate yashatse ijo rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350, kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630, kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, twongere tu bahikaze mu biganiro byacu tukibandanya. Muramenyere ko misi yose nkano mango duca tubashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu. Cuno munsi kiza kwa kiremeshejwe na mugenzi wanje Ejo ni Mukankusi, na muhikaze n'umutumire yadutumiriye.
Kuko bavandimwe, ndabaramukije mwese muri kumwe na Eugenie Mukankusi ku Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi nongeye kubatumira Dr. Jean-Léopold Bitunga, umuganga w'indwara zo mu mubiri mu bitaro bikuru bya Kaminuza biri i Kigali mu Rwanda bizwi nka CHUK, akaba kandi n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuganga. Muganga Jean-Léopold, nongeye kubaha ikaze ku Ijwi rya Amerika. Nongere kandi mbashimire uyu mwanya muduhaye kugira ngo mwongere mutuganire ku bijyanye n'imirire mibi. Ubushize twavuze ku mirire ituma umuntu agira umubyibuho ukabije, nagira ngo uyu munsi noneho tugaruke kuri iki kibazo nyine cy'imirire, ariko tureba ibyerekeye kunanuka cyane kugeza aho ibiro biba bike ku byo umuntu yagombye kugira. Ni ryari bavuga ko umuntu afite ibiro bike?
Nkuko nari nabibabwiye bwashingiye mu kiganiro kijyanye n'umubyibuho ukabije, bavuga ko umuntu afite ibiro bike babikeneye ko ku biro afite ukabigereranya n'uburebure afite. Ibipimo rero bagiye babipima bakavuga bati umuntu ufite hasi ya 16, ni ukuvuga ufashe ibiro bye ukagabanya na uburebure bye muri metero kare akagira hasi ya 16, bamwita megre cyangwa se umuntu ufite kunanuka gukabije. Ushobora no kubirebera ku miterere y'umubiri w'umuntu, ushobora kureba mu maso ye ko hameze, ushobora kureba mu ntugu ze ko hameze, ushobora kureba ku bibigira by'amaboko uko bimeze, ushobora kubireba ku mirundi y'amaguru uko bimeze, ndetse n'ahandi n'ahandi ushobora kurebera ukabona ko aho hantu izo nyama zihari zatakaje ireme ryayo cyangwa se zagiye ibyo bita fonte miskirere mu rurimi rw'amahanga.
None se mwatubwira noneho ibituma umuntu agira ibiro bike?
Hari ibiryo bitandukanye ariko byose tubica mu bice urebye bibiri mu buryo bwa kiganga. Hari ibishobora guterwa n'indwara urwaye bigatuma ibyo urya bitakuyoboka kubera ko wenda ufite ikibazo mu mara cyangwa se ufite indwara mu mubiri ikunyunyuza igatuma ugira kunanuka bikabije. Ariko noneho hari n'igihe noneho biva ku bijyanye n'imirire y'umuntu. Icya mbere ni uko ashobora kuba arya indyo ituzuye, ni ukuvuga itarimo byubaka umubiri, birinda indwara, bitera imbaraga, inyamavuta n'ibindi n'ibindi, cyangwa se ashobora kuba rya indyo ituzuye no kuvuga mu buryo bwa ingano cyangwa se n'imiterere y'iyo ndyo yiwe n'uva ibyo bita karite y'ibiryo arya cyangwa se kantite y'ibiryo arya ashobora kuba rya byiza ariko bikeya bikabije cyangwa se akaba rya ibiryo bihagije ariko bitarimo za ntungamubiri byose bishobora kumutwara ku buryo bwo kurwara ibyo bita malnutrition cyangwa se ibibazo by'imirire mibi.
Ubusize mwatubwiraga ingaruka cyangwa se ibibazo umuntu agira yafite umubyibuho ukabije, kunanuka ko bikabije bigira izi ngaruka ku buzima bw'umuntu?
Hari ingaruka irekte ku mubiri, ingaruka zimwe ku mubiri, ariko hari n'ingaruka rusange aho atuye muri sosiyete. Akantere ku bijyanye na ekonomi cyangwa se iby'imitere y'umuntu, umuntu unanutse cyane ashobora kutiteza imbere kubera ko ntagira imbaraga zo kwikorera, ariko bishobora no kumwafekta psikolojikoma cyangwa se moraloma, akabona ko akagira stigma cyangwa se kutiyakira kubera ko abona ko atameze neza nk'abandi. Ariko tugarutse ku ngaruka zindi zo mu buzima, indyo mbi kubera ko bidahagije bitarimo ibyubaka umubiri bitera imbaraga irinda indwara, bituma umubiri w'umuntu utiyubaka akagira ingorane zo kurwaragurika indwara zinyuranye, yaba ibitundu zaba se n'izindi ndwara zindi zishobora kurira ko umubiri ubwawo watakaje udahangarwa kubera kuko udafite indyo yuzuye.
None umuntu yakora iki rero kugira ngo agumane ibiro biri ku rugero, ntajye hejuru ntajye hasi?
Biva muri iyo mpamvu nyine itera kunanuka bikabije cyangwa se malnutrition, ni ukuvuga umuntu agomba kurya indyo yuzuye nk'uko bisanzwe tubimenyereye. Indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, itera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibituma umubiri ushobora gushyuha by'ibinyamavuta. Kiba gisigaye ni ukuvuga ngo ese nk'abo mu byaro mu biturage wabafasha ute gukora indyo yuzuye? Ariyo mpamvu za Leta yenda zishyiramo ingufu bakora imirima y'ibikoni, kwigisha abantu bigisha imirire muri kominote uko bagomba kuvanga ibyo bafite kugira ngo bibaberemo indyo yuzuye, kuko hari abantu bafite ibyo kurya babona bihagije ariko bakananuka kubera kuko batazi gufata ya ndyo bafite ngo bayivange ku buryo baviramo indyo yuzuye. Agafata iyo akabara yiriye ibishyimbo n'ibijumba, kandi iruhande rwe hari imboga, hari dodo, hari ibisusa, hari n'izindi mboga zitandukanye, ariko ugasanga ntibazi kubasha gutegura iyo ndyo yuzuye. Ibyo wenda umuntu yabakorera abo ngabo ni ukubigisha gutegura indyo yuzuye, kuba abantu bishyiramo ko ari ukujya kubishaka ku isoko, ariko akenshi na kenshi hari igihe usanga n'ibyo bafite aho batuye n'aho bari batazi kubitegura neza kugira ngo baviremo indyo yuzuye.
Reka mbashimire rwose Dr. Bitunga kuri ikiganiro muhaye Ijwi rya Amerika. Murakoze cyane.
Murakoze cyane.
Mbashimire namwe mwese bakunze Ijwi rya Amerika kuba mwateze amatwi muri iki kiganiro cy'ubuzima. Mwari kumwe na Dr. Jean Leopold Bitunga, umuganga w'indwara zo mu mubiri mu bitaro bikuru bya kaminuza biri i Kigali mu Rwanda, akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuganga. Yari i Kigali mu Rwanda, hano muri studio i Washington DC mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Rero naho ubutaha tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Arakoze mugenzi wacu je ni Mukankusi hamwe n'umutumire we bari kumwe mu kiganiro c'amagara y'abantu cuno munsi. Mukanya turava duca dusezerana, ariko yo yarabaza ngo uyumva gute iyo urya ibiturire? Ni umurundi Isaja Marioya ubu unye akabarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaririmbo ni uyumva gute, aragaruka ku isesagurwa ry'amatungo hamwe no kujya ibiturire muri ako karirimbo. No Nuko rero ncuti bakunzi Diane nahazwe twari kumwe muri kano kanya mbaye nda basezera arakoze bagenzi banje bose batandukanye bagize ico bakora kugira ngo kino kiganiro gishoboke Macdili ya Beru yashize hamwe amajwi na engineer yabafashije mu hinga bw'ivyuma kugira ngo ashike ahiwanyu twe ntituyikurije umunsi mwiza tubasigiye kano karirimboka uyumva gute kayoya
Changa wins to go kiss up. It's a good to read a one, but it gives up a ton of tickets to you.